Mwakoze guhitamwo kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabahanikaze murano makuru mu kirundi twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abamenyesha makuru bafunzwe aribo Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana ngo barashobora gusaba ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kugira ngo barekugwe mu gihe bosanga bari mubezwa nibyashyikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'abarongoye imenyesha makuru kuri uyu wa mbere aho umukuru w'igihugu we amenyesha yuko atigeze amenya ibijyanye n'ifungwa rya Sandra Muhoza abarongoye inzego z'igihugu basabwa kugira intunganyo kugira ngo no kumvisha abanyagihugu icyo bipfuza imbere yo gutanga amategeko bishikirizwa na Francis Rohero arongoye umugambwe FP ineza afatiye ku ngingo ya musitanteri wa komine Matongo mu ntara ya Butanyerera aho asaba abafisi inzu zegereye ibarabara ry'igihugu nimero imwe kuzubakisha amatafari ahiye no kuzisa kaza mabati mu kiringo kitarenga umwaka umwe haravugwa ubukene bw'amazi meza kwivuriro rya Kigozi muri zone Kavomo komine Kirundo y'intara ya Butanyerera ngo haraheze imyaka itatu karimanzira wacu Alain Désiré bukeye neza arahadushikana murano makuru nayo muri bucana yandi y'amagara y'abantu tugaruka kubijanye n'ibituma mu Burundi mubandura umugera wa sida muri kino gihe ugwaruka ruzi imbere hamwe n'icokogwa muca mubikurikirana murano makuru ahagarariwe muhinga bw'ibyuma na Alphonse Kubwimana Alexis Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaha ikaze murano makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko abamenyesha makuru bapfunzwe Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana ko bashobora gusaba ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kugira ngo barekugwe hamwe bosanga hari bari mubezwa mu kiganiro n'abarongoye imenyesha makuru kuri uyu wa mbere Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko atamenye iby'ifungwa rya Sandra Muhoza kubijanye naho n'amakontineri ashika 40 y'ibidandazwa by'ishyirahamwe Tanganyika Business Company byataye ikiringo bikanaturigwa kubera ukutumvikana ku mafaranga yo kubirihira amenyesha ko ababigizemo uruhara bazobihanirwa yemeza ko arindiriye icyegeranyo cyabo yatumye gukurikirana icyo kibazo tubibaze jandoje irakoze
ukurekura abamenyesha makuru babiri bapfunzwe aribo Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana ni bimwe mu byabajijwe umukuru w'igihugu muri iyo nama Evariste Ndayishimiye yishyuye ko basaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakaraba ko bakwije ibisabwa
umujournaliste n'ubu uragenda urabe ro dossier usanze dossier ari dossier ija muri mwene z'igihagaze kugira ikigongwe nta kibuza uwuvuze wundi Sandra na dossier we nari bwumve bavuga Kenny Claude niwe numvise kandi yakavuga ati usangwa azira umugabo kumenyesha mukuru ntangorane mugabo ni abafisi yindi dossier ko hari abantu erega burya hari n'umuntu afatwa bagasanga afisi urundi dossier rukomeye cyane kuruta n'ugwatumye afatwa ibintu by'ubutungane burya n'ibintu bigirumva abo rero uraba ro dossier bakayiga bakaraba ati ni dossier zinizi umva rero birashoboka ico gihe usanze atari eligible
kubijanye n'amakontenere 40 y'ibidandazwa by'ishyirahamwe Tanganyika Business Company byataye igihe kubera ukutumvikana ku mafaranga yo kubirihira Evariste Ndayishimiye avuga ko byamutangaje akemera ko abazokwagigwa bazohanwa
nageze amahirwe sanga Obere nawe nyene byamukoze ko komiseri jenerali wa Obere nawe byamukoze ko ari muri yankete yavyo nabwiye ntubu nyene ungirire icegeranyo byagenze gute tongere tumenye uri mu makosa wariwe hanyuma hano mugabo ntibishobora kumvikana bijya bintu hariho abantu ngira ngo babashaka gutukisha igihugu cyane cyane nimbi none umugane wawe iyo bapfuma bavuga bati wabuze amahera y'ikori reka ibi bintu bigurishwe cyamunara twebwe ko ridukeneye turitware hanyuma yarengako tuyaguhe
iryo shyirahamwe Tanganyika Business Company risaba ko leta yorishumbusha rigasigura ko ryagize uruhombo rudasanzwe kuri ibyo bidandazwa ryari ryinjije mu mwaka w'2018
Urakoze Jean de Dieu irakoze umugambwe FP neza ubona kingingo zifatwa na bamwe mu ndongozi z'igihugu zerekana ko atantumbero bakorera ko baba bafise Francis Rohero awurongoye abivuga afatiye ku ngingo ya Mustanteri wa commune Matongo intara ya Butanyerera aho yasabye abantu bose bafise inzu kwibarabara ry'igihugu nimero imwe ko bo babubatse inzu n'amatafari ahiye banazisakaje amabati mu kiringo cy'umwaka umwe kubw'umugambwe FP neza amabarabara makuru makuru ngo ntategerezwa kuguma aca hagati y'inzu Rohero agahamagarira abarongoye igihugu kugira intunganyo no kumvisha abanyagihugu icyo bipfuza imbere yo gutanga amategeko tumukwirikire
ubwa mbere twovuga twebwe nko mu mugambwe FPI ko ingingo nkizo zifatwa zo kubwira abanyagihugu gihuki ngo mutegerezwa kubaka ngo gucya nivyerekana yuko atantumbero leta canke intara mbere na mustanteri abafise mu bisanzwe ingene bubaka ibisagara ingene dutunganya ahantu hari mwa canke hazokorega ibindi bikorwa n'ibintu bitunganya kare ntidushobora kwibaza yuko nkibarabara ryose rivi Bujumbura rigashika Bugarama rigashika mu Kayanza ko byose byokuzura amazu ngo abantu ngo bariko barajyubaka hategeza ku intunganyo yerekana hazoba ibisagara ahazoba mirima ahazoba amashamba n'ibindi byose amabarabara makuma ku ntategeza ku kumara ikaraca hagati y'amazu ntategerezwa kutunganywa ku buryo ashobora no gushaha abantu basamarira imisozi igihugu bakakibona kira noneho iterambere si ryo kwibarabara iterambere ni igihugu cyose ingene dutunganya n'ahataci barabara aho abantu bose bashobora kugendera ngice ikintu cy'ambere mushobora kwerekana igihugu cyacu gikeneye kugira intunganyo y'ibisagara yahatari bisagara ingene aharimwa ahaba mashamba ahororegwa hakogwa ico rero nikimenyamenya cyuko ivyo bintu bimuze mu gihugu cacu ikigira kabiri ni dumenye yuko iterambere mu nyagihugu ni wagirukira ntari fahabwa n'igikonkwano mengo ni kintu mubwira umusomangiza ngo atagikoze ngura muhana sivyo hategeza kuba kumutahuza bimenye yumve ni neza irikiraja muri ivyo bintu ukaba nkako inzu samatafari n'ibisakazo inzu ni ico umuntu ayikoza ico izo mumarira irega tuba mu gihugu hari inzu nyinshi z'amabati n'amatafari mugabo zisa nabi zira umwanda tacho zimaze turiko turabona ahubwo henshi hari amahoteli n'abandi usanga bubakije n'ibyatsi n'ibiti ugasanga umenga abantu barahakunze gusumba ikibazo rero si by'umuntu akoresha ni ntumbero ariko arahitera mbere ico yipfuza kurishikana ko ngice cy'abantu bakwiye kumenya ikigira gatatu no uvuga ni ubworoshi leta yo nyene itegeza korohereza abanyagihugu mbega commune Matongo abo bantu izo bafasha kuronka ideni muri cooperative canke mu ibanki mbega izo baha amategeko ajanye n'ingene bubaka mbega izo babwira inzu bubaka ko arizo kubamo canke arizo kudandarizamo mbega ishaka inzu zimeze gute ni ibintu byinshi nk'ibyo abantu bakwiye kwiyumvira gusumba kuremereza umunyagihugu yubaka utuntu ejo yisumamo hahera imyaka itatu ejo bazamubwira kandi ngo subira usambure ngo ubake igorofa hanyuma ngo subira usambure ngo ubake uko na cyane cyane ko nayo mabarabara ariko barubaka ko usanga biba bibereye uko bisubira kwigwa mbega ejo yuba ama autoroute mwababwiye ngo bubake bazokubaka ku metero zingasi bya bindi ejo bubaka bagasambura twebwe muri FPI duhanura abarongozi bacu bwa mbere kugira planification intunganyo y'igihugu imbere yo gutanga amategeko menshi ni habi intunganyo nziza habe kumvisha abantu cyo bifuza abantu biruka iterambere barifata nk'igihano
Francis Rohero numu arongoye umugambwe FP neza nayo umuhinga mu bijanye n'intwari bereye avuga ko abarongoye commune babwiriza kwibuka ko mwishyirwa mu ngiro y'imigambi y'iterambere yabo barongoye hoba ukujya inama n'ingingo biciye mu gitabo cy'imigambi ikomoka ku mitumba aricyo PCDC mu mfunyafunyo y'igifaransa Papien Luhotora abona ko nitegeko ligenga makomine ryo kwisungwa mu ngingo zifatwa tumutegabire
ubusanzwe amategeko uko abitegekanya ari amategeko agenga intwari bereye mu bisanzwe hanyuma n'amategeko agenga makomine ajyanye n'andi mategeko asanzwe hari hari ibwirizwa nshingiro hari n'ayandi mategeko agenga iterambere intumbero y'ayo mategeko yose ni ukugira ngo abenegihugu biteze imbere batere imbere kandi ari iterambere rivuye kuri bo nyine nacyo gituma iyi politiki yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ita decentralisation yashyizweho kugira ngo abanyagihugu babaribo berekana ibikenewe ku mitumba yabo no mu makomine muri rusangi kugira ngo ikomine nkuko bivugwa mu mbwirizwa nshingiro no mu itegeko rya makomine ibe koko ishingiro ry'iterambere ry'igihugu mu bwirizwa rigenga makomine iyo rishashe biratomoye neza harimo ingingo zivuga icyo komine ijejwe muri rusangi igacivuga abarongoye komine icyo bajejwe azi komine ibyejwe iterambere ry'amakomine ikabirongowe n'inama ya komine conseil communal ikabirongowe na cyo bize executive communal no kuvuga ubutegetsi nshingwabikorwa byo muri komine mugabo ingingo zose zifatwa nawo zifatwa n'inama ya komine conseil communal nawo zifatwa nawo abaje inama ba komine batowe mu banyagihugu no kuvuga ko bahagarariye abanyagihugu cyo gituma rero ubusanzwe iby'iterambere ry'abanyagihugu no kuvuga ko aribo bavuga imigambi babona ikenewe hanyuma abahinga bakabinozera bakaraba uko nibo bamenye ukuntu bapanga amwe bavuga bati iki nico coje imbere kubera nico kiye abanyagihugu benshi bakeneye hanyuma bikazogenda bigenda bigabanuka gushika aho ku mutumba agira bati twebwe natwe ku mutumbi wacu hari ibiri mugabo bihereye ku banyagihugu ni nacyo gituma mu itegeko bivugwa neza yuko ikomine itegerezwa gushiraho umugambi wa komine ujeje iterambere ry'abanyagihugu PCDC plan communal de développement communautaire
biramaze kuboneka yuko bamwe mu barongozi b'amakomine aha twafatira nko ku karorero ka mustantero wa komine Matongo aho yategetse abakorera ku ibarabara ry'igihugu numero imwe canke abahaba ko inzu zose zibwirizwa kuba zisakaje amabati mu kiringo c'umwaka umwe uhereye mu ntango z'ukwicumi vyobwirijwe gukorwa gute
icyo kibazo gishobora kuba kiri henshi nguko najewe ndabize kubera yuko narakuze mu ikomine ubusanzwe hari umugambi mushasha uje ubanza guca mu nama ya komine
isanganiro
amakuru twabateguriye arabandanya ishyirahamwe ryishinze kugwanya ubushomeri n'ihohoterwa rya kiremwa muntu arishoto riranegura ko bamwe mu bakenyezi n'abigeme bashyirwa mu mabanga babanje kwemera kuja mu bushurashuzi ibica bituma ingo zimwe zimwe zisambuka byanenda yisaba umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu avuga ko ibikorwa nk'ibyo byerekana ubucakara mu gihe igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 12 ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ubucakara muri Arishoto babona muri Arishoto basanga mu Burundi hari ibindi bikorwa byerekana ubucakara aho batanga karorero kabajyanwa gukorera mu bindi bihugu bagahohoterwa mu gukoreshwa ibikorwa biruhije byanenda yisaba asaba leta kuraba amasezerano fitaniye n'ibihugu n'ibyo bihugu kugira ngo barabe ko yubahirizwa mu ntumbero yo kugwanya ubucakara tumutegabe
ibyo tubona mu Burundi bihuye n'ubucakara aribonekeza kugurisha abantu baje gukora ibyo turabibona cyane ku barundi baje mu bihugu byo hanze gukora ubuzi butandukanye Arabia Saudite za Oman muri Tanzania hari abana imigwi y'abana imaze iminsi ifatwa mu bihugu bya Oman abigeme bacu bagendayo mu kigana bya Rishoto amasezerano akogwa hagati y'amashyirahamwe barungika ayo mu Burundi n'amashyirahamwe ari mu bihugu by'Abarabu bakwana mu Burundi bakagira amasezerano mwene guzokora akazi kana kimazi kandi ibi byo kugurisha mu bihugu by'Abarabu abarundi benshi bahise hariya barahohoterwa benshi barafungiwa mu mazu barasambanywa ku nguvu gushika naho hariho n'abasambanishwa batega gusambanwa n'ibikoko n'abakoresha babo ubwo n'ubucakara buhambaye muri jeto tuyamiriza dusha tuboneraho gusaba leta y'u Burundi cyane cyane umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ubunani makuru guhaguruka bari amasezerano basinye ibyo bihugu n'u Burundi ko yubahirijwe kandi amashyira mashirahamwe abarungika habindi protokole nshasha akingira abundi bene wacu kuko bari mu rucuruzwa bobo ikindi naco nabona babwire mu Burundi haribonekeza ico bita mariage forcé ubucakara kugozwa ku nguvu mu mihinga itandukanye mu Burundi y'umukobwa atwaye inda naho bishika taragomba kuja ku mugabo cyamutegeka kuja ku mugabo ku nguvu ku muhungu umukobwa acabana ku nguvu n'umuhungu atarabishaka bakanamupfunga kandi ibwiza shingo ryo Burundi ku ngingo yaryo ya 29 ivuga yuko kugira urugo rubeho n'abantu babiri biyumvikanira kugira abantu ikindi naco nabantu baronka amabanga cyane cyane abakenyezi n'abigeme babanje gusabwa gusambana aho usanga umugore kugira mu post ikomeye abagore bamwe bamwe batayimwa kubera shoboye ahubwo abanza gusambana bikibonekeza kandi iyo umuntu agiye muri aba bantu bituma n'umugabo wiwe kubera umugore yasama amabanga asambanye ahohoterwa uburenganzira bw'umugabo uhohoterwa umugabo aricwa atishwe arangazwa ivyo bakabitwara kubera afite ingufu rero rusaba yo gukoreta y'u Burundi turasabye dutakande cyari mu kunyenye cyo mu rugo ibi bintu abagore bantu amabanga kubera babanje gusambana babihagurukira kanasaba ranye cyubahiro umutamuko mu rugo abihagurukira kuko exploitation sexuelle irahari mu Burundi ni probleme
kumenya amategeko ni ngombwa
kumenya amategeko ni ngombwa
kumenya amategeko ni ngombwa
umuntu wese afutanganya canke ahindura ibiri ku mpapuro zitanga uruhusha rwo kurondera canke uruhusha rwo gucukura ubutare ahanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 bitegekanywa n'ingingo y'amajana 242 y'itegeko rigenga ubutare ryo kuwa kane myandagaro umwaka wa 2023 uyu munsi tubandanya kubasomera ingingo zivuga ibyaha n'ibihano bijyanye n'ibikorwa byo gucukura ubutare ni mu gihe umukuru w'igihugu aherutse gutanguza icyese igikorwa cyo gushora hanze ubutare butandukanye byinshi kuri iryo tegeko na Stella Ndayishimi
nkuko bitegekanywa n'ingingo ya 243 umuntu wese afutanganya canke agahindura ivyanditswe mu bitabo bidonda urudandazwa canke irungikwa ry'ubutare bwacukuwe mu buryo bubayabaye ahanishwe hadabu ry'amafaranga y'amarundi miliyoni 5 gushika ku miliyoni 10 ivyo nyene nkuko vyavuzwe mu gace ka mbere k'iyi ngingo birahanishwe hadabu ry'amafaranga miliyoni 20 gushika ku miliyoni 50 mu gihe vyakozwe ku butare bwacukuwe hakoreshejwe uburyo buhanitse bwo mu nganda exploitation industrielle mu rurimi gifaransa hisunzwe ingingo ya 244 umuntu wese yonona yimura canke ahindura mu buryo butemewe n'amategeko ibimenyetso uturimbi imipaka yerekana ubutare bucukugwa mu buryo bubayabaye canke buhanitse ahanishwe hadabu ry'amafaranga y'amarundi umuriyoni umwe gushika ku miliyoni 5 ivyo nyene nkuko vyavuzwe mu gace ka mbere k'ingingo birahanishwe hadabu ry'amafaranga miliyoni 20 gushika ku miliyoni 50 mu gihe hari ubutare bucukuwe n'inganda ubucukura kariyeri mu bibanza dafitiye uburenganzira canke akayitwara ataruhusha ahanishwa igihano cyo gufungwa kuva ku kwezi kumwe gushika ku mezi atatu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 150,000 gushika ku miliyoni umwe canke kimwe muri ibyo bihano nk'uko bitegekanywa n'ingingo ya 241 y'iri tegeko iyo ngingo nyine itegekanya ko bidaciye kubiri n'ibindi bihano biri mu gitabo mpana vyaha ibikoresho byakoreshejwe mu gukora ico caha birafatwa nkuko bitekanywa n'ingingo ya 240 umuntu wese canke ishirahamwe rikora ibikorwa byo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye canke imashini atabifitiye uruhusha ahanishwa igihano cyo gufunga umwaka umwe gushika ku myaka 5 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi miliyoni 5 gushika ku miliyoni 15 canke kimwe muri ibyo bihano bibiri ingingo ya 242 ivuga ko ahanishwa ihadabu ry'amafaranga miliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 uwari we wese afutanganya canke ahindura ibyanditswe mu byemezo bitanga uruhusha rwo gupima hari ubutare uruhusha rwo gukora ubushakashatsi canke ubwo gucukura ubutare mu buryo bayabaye canke buhanitse ubutunganya canke akoresha ibinyoma kugira aronke uburenganzira bwo gucukura hamwe n'utanga amakuru atari yo kugira aronke uburenganzira bwo gucukura nk'uko bitekanywa n'iri tegeko
inkuru ya Karimanzira
Thank you. Ivuriro rya Kigozi muri zone Kavomo komine Kirundo y'intara ya Butanyerera rirabangamiwe n'ubukene bw'amazi meza haraheze imyaka 3 ni ivuriro ry'umujyango w'ababikira bene Teresia umukuru wajyo Marie Floride Nzeyimana asaba inzego z'igihugu kugira ico zikoze kugira iryo vuriro ryorohegwe kwakira abagitura ni ivuriro rifise n'ubushobozi bwo gushyira mu bitaro abagwaye ariko ico gikogwa kikaba gihungabana kubera ubukene bw'amazi arandezire bukeye neza
aha muri ibi bice nta mazi dufise no kuvuga dukoresha
turi kwivuriro rya Kigozi ni ku mutumba yaranda wa commune Kirundo
vaccination prise en charge CTV maternité petite chirurgie
ni gihe cy'isaha hafi 8 z'umuhingamo mukuru w'iryo vuriro ariko aradutembereza mu nyubako azaryo nta muntu tuhasanze abagwaye baje imbere y'isaha 6 mu bisanzwe ni vuriro rishobora gushira abantu mu bitaro ariko ubu ntivyoroshe kubera ubukene bw'amazi nk'uko bisigurwa na Marie Floride Nzeyimana arongoye iryo vuriro
ntibitworohera namba kuko nabagwaye kenshi iyo tubabwiye ko umugwa yaje arembye gutuma uryamike mu bitaro urumva ni ikibazo kinini ya cyane hariho nabanka kuryama ati Jesse no uryama ngaha kukwera zoronka namazi yonu muri ico gihinyere tuvyifatamwo turabatekereza imiti bagataha
araho bisaba ko bakoresha amazi y'ikiyaga cohoha
twangaje umukozi avomesha amabido amazi mu cohoha nayo dukoresha
ko muri kwivuriro wo mugakoresha amazi ya cohoha aho none birahuye ntangorane kumagara
eh hari ingorane kumagara kubera nko kugira ngo abagwayi bamire imiti kuko hari imiti dutegerezwa gutangira aho nyene bategerezwa kugenda bamize nk'imiti ya malaria bategerezwa kugenda bayimize imiti y'abavyeyi bibungenze baje muri sepupimisha imbanyi imiti tubaha bategerezwa kugenda bayimize ariko usanga nk'umuntu atubwira ati je wayo mazi ya cohoha abanzi y'ikiyagabo bavuga amazi y'uruzi sinshobora kuyamirisha imiti kuko nsanzwe ntayanywa
Igihe iryo vuriro rifise abagwayi mu bitaro rirarondera amazi meza bakoresheje abayazana n'ikinga
abaryamye nabo no kuvuga duca dutegereza kurondera umunyonzi w'ikinga tukamuha ibido akagenda kuyavoma ku munzenze ingira ni birometero nk'indwi amazi atwara amafaranga menshi cyane twebwe duca turiha umukozi ku kwezi tumuriha ibihumbi 70
ico kigo c'ababikira bene Teresia caragerageje gukwega amazi ya cohoha ariko kubera ubuhinga n'uburyo budakwiye byaragoranye
twarigeze kugerageza yuko twoduza amazi kugira ngo ashike ku ivuriro biratunanira kuko byatwasanze bisaba uburyo bunini cyane twara yatubwije arashobora gushika ku hotel bwa kugira ngo ashike ku ivuriro byaratunaniye kubera uburyo
ntatwigoro twari byabagoreye
byatugoreye mu buryo kugira ngo tushobore kuronka amatwiyo hanyuma imoteri kuko imoteri nayo nyine isaba igitoro yo kuyaduza
umukuru w'umutumba yaranda Samuel ndiho kubwayo asaba inzego z'igihugu gufasha iryo vuriro rironka amazi
twusaba leta yuko bogerageza bakadufasha na twebwe nk'abene gihugu bo ngaha ku uyu mutumba bakaroswa amazi meza aha dusanzwe dufise ama centre de sante aho biragorana cyane kuronka amazi bakoresha kandi ukacusanga nyene tubaye mu buzima butoroshe kubera ikena rya amazi meza
iryo vuriro rya Kigozi rishobora kwakira abantu bashika 180,000 ku kwezi harimo abibaruka bashobora gushika 40 abantu bashika 25 akaba ari bo bashobora kurara mu bitaro komine ya Kirundo imenyesha ko yategekanije amafaranga ashika 2,200,000 no mwaka ngo igerageze gutora umuti w'ikibazo c'ubukene bw'amazi muri iyo komine aho bishoboka
Uracha bugacana yandi mu magara y'abantu
Uchana yandi ya magara y'abantu yuno musi twashimye kugaruka kubijanye n'igituma mubandura umugera wa sida muri kino gihe ugwaruka ruzi imbere nico kogwa Jane Gapia arongoye akaba naserukira imbere y'amategeko ishira hamwe rikurikirana abagendana umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu bihimba byirondoka avuga ko ibitegiri by'ugwaruka rufise hagati y'imyaka 14 na 24 bya rubangamiwe kubera atamahimiriza agikogwa ingaruka ngo nuko ibyo bica bisubiza inyuma intambwe Burundi bwari bugeze ko mu bijyanye no kugwanya umugera wa sida abona ko kimwe mu bikenewe ari gukebura ugwaruka gwimirije kubakana kubanza kwipimisha ngo kuko hariho bamwe babinyegeza abo bagomba kubakana ucana yandi yamagara y'abantu na ohonera mucyo
abantu barenga 50% bandura umugera wa sida mu Burundi ngo nugwaruka bitigira ibyifata kibanza by'umwaka wa 2025 byashikijwe n'umugambi w'igihugu ujeje kugwanya umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu mibonano mpuzabitsina Penelès Jeanne Gapia arongoye akaba naserukira imbere y'amategeko ikigo citaho abagenda n'umugera wa sida INSS avuga ko ugwaruka ahanini rufise imyaka iri hagati ya 15 na 20 Nene imvo rero ntanyigisho zigihari ku bwinshi zigisha ibyo kugwanya umugera wa sida
ni mugende murabe nta gicapo na kimwe kikivuga sida mwibarabara mu gihugu cyane abana bavutse muri iyi myaka bariko barandura sibo nta ukivuga ko sida icica nivyo iyo bababwiye bati Jeanne Gapia kuvuga ati navutse ndamwumva agaca yumva afise imyaka 25 afise 30 yavutse amwumva aracyamubona agacagira ati ya sidarahetse ico bibagira nuko batazi ingwano yo ku munsi ingwano kuko hariho nabagwana ntibikunde hariho nabafata imiti ntibakundire bivuga ngo uwo bishobora yobandanya yikingira hariho nikindi batazi hari ivyo tutavuga hai imiti tutafise mu Burundi je uwe imiti mfata kubera nari narafashimwe kandi ndi muri bamwe bakera iyiri ngaha ni mvura
ikindi yibutsa nuko atamuti uvura Burundi umugera wa sida ngabahora bavuga ko bakize ngo nuguhuvya abantu ivyo navyo ngo bituma hari abashobora kwijajara acane cane gupimisha ijisho canke kubakana batarinze kwipimisha
abantu biruko baravuga ngo barakize umugera wa sida ngo nibasubire kuza kwivuza ndabasaba nimuze mugire cha gipimo navuze cyo kuraba umugera ko atawuhari utwereke wari yaragupimye bwa mbere atwereke ko vyukuri wari warapimwe bakabona ko ugenda no umugera basubiye kugupima barawubura ha mucuja mu radio uvuga naye abandi jewe kuganje barahuvya abantu kandi barashora gukora ikintu kitaricyo nituraronka umuti uvura Burundi mugabe iyo tuvurufashe neza iyo miti turashora kubaho
iciza ngo nuko umuntu yo kwihangana bitamukundiye akikingira canke akipimisha abamaze kwandura nabo bamagarira gufata neza umuti kugira babeho neza
umuntu agenda akagira ubugeni atipimishije ngo yabonye umusore asa neza yabonye inkumi isa neza atipimishije kandi azi yuko nkumbure uwo muntu batabonanye ubwa mbere nkumbure hari uwundi we bari barabonanye hanyuma mu nyuma akanduza ikibondo agasubira kuvyarira gutwara guhamba ntahatandukaniye nabicanye iciza rero novuga harageze twaranatevye dusubire duhaguruke tugarukane kuvuga kumugera kiriho kandi wica abo bakiri bato ndabahamagarira kumenya kumugera wasidukire nabakuze bashura hushuza abakiri bato
ico kugwa nuko abasanzwe bakorera mu gisata cyo kugwanya umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu mibonano mpuzabitsina buje hamwe bakaraba imwe n'ubusubira kugwiza amahimiriza ni mu gihe Burundi bwemeje umwaka wa 2021 gushira mu ngiro umugambi w'ishira mu mpuzamakungu w'itamagara y'abantu OMS buje nyine uko mu mwaka wa 2030 abagenda n'umugera wa sida 95% bazaba bazi uko amagara yabo yifashe 95% bazaba baronka umuti 95% imigera ya sida itazoba ikiboneka mu maraso
arakoze ohonera mucho nino ngaha duciye dusozerera makuru twari twabateguriye shimire Alphonse kubw'Imana afashije mu hinga bw'ibyuma mwari kumwe na Alex Ndayisenga mubandaye mutega amatwi ibiganiro bya radio Isanganiro